Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi. Niyedirwe mubasuza kandi mba ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Ku mupaka wa Repubulika ya Kongo na Uganda, umujyi wa Bunagana uri mu maboko y'inyeshyamba za 23. Abanyekongo benshi bahunze.
Kigaragarira amaso hari nyakabande, hari abantu benshi, abenshi cyane n'abana bato babonaga wagatekeje ko ari nk'ishuri ry'abana. Abagore n'abana nibo benshi, nibo biganje mu bantu bari hari.
Uwo ni umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi udukurikiranira hafi amakuru ari kuri uwo mupaka. Uburundi n'Uburusiya birateganya gutangira icyiciro gishya cy'umubano ushingiye ku buhahirane busesuye. Nyuma y'amezi atanu abasirikare bakuyeho guverinoma yatowe muri Burkina Faso bavuze ko bashobora guhagarika urugomo rw'abarwanyi b'abajihadiste rwogoje igihugu, nyamara ibitero byariyongereye. Ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure y'amaradiyo. Amakuru yacu kuri uyu mugoroba, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubushyamirane bushingiye ku miryango gakondo bumaze icyumweru mu ntara ya Darfur muri Sudan bwahitanye abantu barenga ijana. Ni inkuru twateguriwe na Oriane Itangishaka.
Toby Harward ayobora ibiro vya ONU bijejwe kwitaho impunzi muri ico gihugu, avuga ko iryo tana mu mitwe ryabaye hagati y'Abarabu n'Abanyafrika mu kigwati ca Kolbus mu burengero bw'intara ya Darfur. Imigwi y'Abarabu bitwaza ibigwanisho yagize igitero catumye abantu ibihumbi n'ibihumbi bahunga. Akbar Altom, umwe mu bayobozi muri ako gace, avuga ko mu bishwe batoye imizimba y'abantu 62 bahiriye mu bigwati 20 byaturiwe n'abo bagwanyi. Asigura ko hariho abantu benshi bataramenya neza amarengero yabo. Avuga kandi ko abagize igitero bafashe amasoko y'amazi, ivyo bica bituma ubuzima bw'abanyagihugu butoroherwa na gato. Abbas Mustafa, umwe mu bategetsi bako karere, amenyesha ko harungitswe abajejwe umutekano. Umukozi wa ONU Howard asaba ko abanyagihugu bakingirwa n'umugwi ataho uhengamiye. Ku rubuga rwe rwa Twitter avuga ko ubwicanyi bubandanyije, abarimyi batazobasha kuja ku kivi bigatuma bahomba umwimbu. Ubwo bwicanyi buriko buba muri Sudani mu gihe icyo gihugu gisanzwe kidatekanye kuva habaye coup d'etat yakuye ku butegetsi Perezida Omar al-Bashir mu mwaka wa 2019.
Israeli yasabye abaturage bayo bari muri Turukiya gutahuka bidatinze. Abifuza kujyayo nabo ibagira inama yo kuhirinda. Ni inkuru twateguriwe na Diane Ninazwe.
Umushikiranganje imigenderanire ya Israel n'ayandi makungu yari Lapid arikije mu itangazo yasomeye kuri televiziyo ya leta, yaburiye abanyagihugu babo bari muri Turki canke abifuza kujayo ko bashobora guhura n'akaga ko kugirirwa nabi na Irani. Israel yemeje ko ibitero yise iby'iterabwoba bishobora kugabwa na Irani ku banyagihugu bayo muri Turki bizotumberezwa ku bari mu ngendo zo kuruhuka mu ntumbero yo kubica no kubanyuruza. Umushikiranganji Lapid yagabishije Irani ayibwira ko uzogira nabi umunyagihugu wa Israel atazobivamo amarembe. Yagize ati, aho azoba ari hose tuzohigura tumenye ahari kandi tumwihore. Yari Lapid yavuze ko abajeje umutekano wa Israel bakingiye ubuzima bw'abanyagihugu babo batari bake mu ndwi ziheze. Yongera ashimira leta ya Turki ku ruhara yabigizemo. Lapid aha ariko nta makuru areze aho ku bijanye n'ubwo butabazi yatanze. Yamara umwe mubajeje gucungera umutekano muri Israel yabyitorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ko Turki imaze guta muri yompi abakekwa gukora iperereza rya Irani batari bake bari ku butaka bwa Turki. Icuka kibi hagati ya Irani na Israel cunyiwe muri ino minsi n'igandagurwa ry'umukoloneli wo muri Irani yishwe mu kwa gatanu arashwe n'abantu babiri bari ku ipikipiki. Iran aha ikaba yemeza ko abagandaguye nyakwigendera yaratse mu muduga wiwe mu nyuma bagaca bajagukira muri Israel igahiga ko ibwirizwa kubihora. Israel ntihakana canke ngo yemere kugira uruhara mu igandagurwa rya Colonel Hassan Said Kodai. Muri kahise uyu mukoronel yagirijwe na Israel kugandagura abantu bayo batari bake abasanze mu bihugu bitandukanye.
Muri Burkina Faso abasirikare bakuyeho guverinoma yatowe muri demokrasi mu ntangiriro z'uyu mwaka bavuze ko bashobora gukora neza umurimo wo guhagarika urugomo rw'abarwanyi b'abajihadiste rwogogoje igihugu, nyamara ibitero byo birakiyongera. Ni inkuru nanone twateguriwe na Oriane Itangishaka.
Inyuma y'amezi atanu abasirikare bakuye ku butegetsi umukuru w'igihugu yari yaratowe n'abanyagihugu bakarahira ko bagiye gukemura ikibazo c'abagwanyi, ico kibazo kiracabaraje ishinga. Abanyeburkina Faso bari barashigikiye iyo kudeta yabaye mu kwezi kwa mbere. Leta yahahora yari yarananiwe no gukemura ikibazo c'abagwanyi bo mu idini rya Islam bari baratumye abantu imiliyoni zibiri batingo zabo. Lieutenant Colonel Paul Henry Sandaogo Damiba yatowe kuyobora leta mfata kibanza, niwe yaciye arahira ko agiye gukemura icyo kibazo mu ntumbero yo kugarura umutekano mu gihugu. Yamara kimwe mu bigo vyiga ivyo gukemura matati gitangaza ko ubwicanyi bugirwa n'imigwi ikorana na Al-Qaeda n'ishigikiye leta ya Kiislam bwiyongereye inshuro indwi kwijana mu mezi atatu ya mbere igisirikare kiri ku butegetsi. Henry Nsaibia, umushikiranganji mukuru w'ico kigo, havuga amenyesha ko abantu bashika ku bihumbi bitanu bamaze kwicwa mu myaka ibiri heze muri Burkina Faso. Abahinga bakurikiranira hafi ibiba muri ico gihugu bavuga ko bibandanyije uko bwo bwicanyi buzogira ingaruka mbi cyane ku gihugu.
Ayo yaramwe makuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Oriane Itangishaka na Diane Ninazwe bayatugejejeho. Mbibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu byose ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. Mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere. Umuji wa Bunagana uri mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo waba wigaruriwe n'inyeshyamba za M23. Abanyekongo bahunze ari benshi berekeza mu gihugu cya Uganda. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Baizi ari mu muji wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda yavuganye na mugenzi wacu Etienne Karekezi uri hano i Washington.
Ignatius Bahizi uraho ku mupaka wabonagana ku ruhande rwa Uganda, ubu tuvugana kuri uyu mugoroba watubwira ko imirwano hagati y'impande zombi ingabo za Kongo n'abarwanyi ba M23 yifashite.
Mu by'ukuri uno munsi nta mirwano yigeze ibaho, imirwano ikazi yabaye nimugoroba, ahubwo cyabaye n'umunsi nka saa mbiri za mu gitondo twatangiye kubona abasirikare ba Kongo bahungira muri Uganda, hanyuma n'abari barimo kuva muri Kongo batubwira ko babonye abasirikare ba M23 binjira mu mujyi wa Bunagana. Kandi nyuma twaje kuvugana n'umuvugizi w'inyeshyamba za M23 muri Ngoma atubwira ko muri Bunagana bawufashe, kandi ikigaragarana cyane ni uko twabonye abasirikare ba Kongo n'imodoka zabo n'imbunda zabo, zimwe imbunda ziremereye bazinjiza muri Uganda bakirwa n'igisirikare cya Uganda, ubu bakaba babacumbikiye hariya ahitwa mu kibaya inyuma y'umujyi wa Bunagana. Kubona rero abasirikare ba Kongo bamwe bahunze n'ibirwanisho byabo bigaragaza ko hari icyo bahunze ku ruhare rwa Kongo.
Abasirikare ba Kongo bahunze Ignatius bahunze barwana?
Oya, ntabwo bigeze barwana, nta n'urusasu rwabumvikanye, nta muntu warashe, ariko abasirikare ba M23 baturukaga mu musozi w'amanuka urabona hano ni Bunagana iri ngo mu mubande, baturukaga iheru bamanuka, hanyuma abantu bari bari iyo bake basigaye bakiruka n'abasirikare ba Kongo bamwe bariruka, ariko nta kurwana bugeze ko babona gusa.
Ikibazo nyamukuru cy'inguta abantu bibaza ubu ngubu ni ukumenya ubu ugenzura umujyi wa Bunagana watubwira icyaho ku mupaka.
Ku ruhande rwa Uganda amakuru tubona ni uko umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Kongo ugenzurwa n'inyeshyamba za M23. Bamwe mu batubwira muri Kongo batubwira ko mu gisirikare cya M23 ariwe bari muri uwo mujyi. ku ruhande rwa Uganda haba ku mupaka hano mu bashinzwe abinjira n'abasohoka batubwira ko uruhande rwo hakurya iwabo abagenzi babo batariyo hari abasirikare. Hanyuma na hano muri Uganda ukabona ko abasirikare ba Kongo bamwe bahunze. Niko rero kiba abasirikare ba Kongo bakiri muri Bunagana simpamya abantu bakobaye bagenzi babo bakaba bahungiye muri Uganda. Rero ibyo baba bishatse kugaragaza ko ibyo Bunagana iri maboko ishobora kuri maboko y'inyeshyamba nk'uko ibitangaza uko abantu abasirikare ba Kongo bamwe bahunze.
Hari amakuru menshi yakomeje gutangazwa y'ibisasu bya rutura na za rokete byatewe ku mujyi wa Bunagana bituma ari abasirikare ba Kongo ndetse n'abaturage ba Bunagana bahunga. Wowe ko umaze iminsi ngaho byirebera ibyo bisasu wamenya aho bituruka?
Icyo navuga nta gisasu na kimwe cyari cyabonye mu ruhande rwa Uganda. Ibisasu biri ku ruhande ejo ibisasu by'imbunda ziremereye ziri byumvikana waba uri muri Uganda ndetse no mu birometero kure cyane n'umupaka wumvaga ibisasu by'imbunda ziremereye biturikira aho ngaho muri Congo. Ntitwamenya niba ndaba birasaga niba ari igisirikare cya Congo cyangwa birasaga cyangwa niba ari inyeshyamba. Ariko mu mbunda zimwe igisirikare cya Congo cyahunganye nazo muri Uganda harimo harimo imbunda za rutura. Kandi hari n'amafoto yagiye agaragara ko ari imbunda ya rutura imeze nk'iyari yarashwe iri mu muhanda. Ntabwo twizi niyiruhe ruhande ariko bigaragare kandi byumvikane ko aho ngaho nyine hiriwe havugira imbunda za rutura umunsi w'ejo, ariko ntitwamenya niyiruhe ruhande rwari ruzifite.
Abanyekongo barahunga umusubirizo ari benshi bajya muri Uganda, ubu byifashe bite?
Benshi cyane ku buryo umupaka wa Bunagana wose wuzuye abantu. Bamwe bari ku mabaraza y'amazu, abandi bicaye iruhande, ndabona batetse ibyo kurya batekeye ku muhanda iruhande rw'umuhanda. Navuye no ku nkambi ya Nyakabande, inkambi ya Nyakabande iruzuye, harimo impunzi abashinzwe impunzi batubwiye ko bafite impunzi irenga ibihumbi 30. Uno munsi amabisi yatwaye zimwe mu mpunzi zo kwa Nyakabande azijana na Kivare, hagiye amabisi 6 kandi hari acyuzuye. Ariko ikigaragarira amaso hari Nyakabande hari abantu benshi, abenshi cyane n'abana bato babonaga wagatekeje ko ari nk'ishuri ry'abana, abana batoya cyane cyane n'abagore, abagabo n'abasore, ariko abagore n'abana nibo benshi biganje mu bantu bari hariya.
Birashoboka ko hari abantu bashije kuvugana Ignatius, muvugana wabonaga bifashe bate, hari icyizere bafite, impungenge ziteye zite ku maso yabo?
Bari bashavuye cyane, bagaragara nk'abo ku mpaka Bunagana, nta n'imfashanyo babona, ubona ko banyotewe, basa nk'abarwaye, bakurura barwaye ibicurane, bananiwe, abandi baryamye mu byatsi, mbese urabona ko bananiwe. Ariko hano mu Nyakabande aho impunzi zakirirwaho, twagezeho masaha umwe bafata ifunguro, hari batonze imirongo miremire cyane, hari ahantu bagaburira hagera nko kuri 5. Abo twavuganye rero hariya batubwiye ko bamwe bari bahamaze n'ukwezi ko murabona batangiye kera, barabona ibyo kurya, bakabona aho kuryama, bakabona amazi meza, ndetse hari n'aho bigishiriza abana bato barimo kwiga, bamwe bakabakora ubuvuzi, bakabakingira indwara, bamama batwite bakabafasha. Ariko hari amashyirahamwe ashinzwe gutabara impunzi menshi cyane atubwira ko ibikoresho birimo kugenda bigabanuka, kandi umubare w'abinzi ukagenda wiyongera buri munsi batanze n'ubuherere, ku buryo ngo ikibazo cy'Inyakabande naho hashobora kuza nabo bashobora kugira ikibazo cy'inzara ku buryo ibyo kurya bishobora gushira.
Hagati aho umutwe wa M23 umaze gusohora itangazo wemeza ko wigaruriye umujyi wa Bunagana guhera mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Muri iryo tangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa M23 Major Willy Ngoma, basabye Perezida Felix Tshisekedi guhagarika intambara yabashojeho, akemera bakajya mu biganiro. Tukivuga kuri iki kibazo cy'umutekano muri Congo, ikigo cyiga ibijyanye n'ingamba zafatwa mu bibazo mpuzamahanga gikorera hano i Washington DC kuri uyu wa 5 ushize cyagiranye ikiganiro n'impuguke Jason Stens. Stens ni umwarimu akaba yaranashinze ikigo cy'ubushakashatsi ku bibazo byo muri Congo, kuri ubu yigisha muri kaminuza ya Simon Fraser iri Vancouver mu gihugu cya Canada. Mugenzi wacu Tim Ishimwe yakurikiranye icyo kiganiro cyanyuze kuri YouTube maze adutegurira inkuru ikurikira.
Ni ikiganiro kibanze ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, umubano utameze neza hagati y'u Rwanda na Congo n'uburyo ibyo bibazo byabonerwa umuti biciye mu nzira ya diplomasi. Congo ivuga ko ifite ibimenyetso byerekana ku Rwanda rufasha M23 ariko u Rwanda rwagiye rwumvikana kenshi ko ibyo atari byo. Muri iki kiganiro Justin Stens yumvikanishije impamvu yaba yaratumye M23 ihitamo intambara.
Well, I think for me a good starting point is November of last year.
Kuri njye ntekereza ko aho umuntu yahera ari mu kwezi kwa 9 umwaka ushize no mu 2013 aho mu buryo bwa gisirikare M23 yatsinzwe kubera igitutu mpuzamahanga yashyizweho n'ubufatanye mu by'igisirikare cya Congo no muryango w'abibumbye. Ariko noneho ikibazo kikaba nyuma yaho igice kimwe cyayo cyahungiye mu Rwanda no muri Uganda aho bagumye bafashwa, ariko ikibazo cyabo ntigikemuke. Nyuma ubuzima bari barimo bukabahatira gusubira muri Congo, aho bageze ntibafungwa ariko baguma baraho gusa ahantu hameze nko mu kirere. Hagati aho bakomeje gukoresha inzira zose zitanga igisubizo, harimo no kohereza itsinda Kinshasa rihagarariye umutwe wa M23 mu myaka yari yabanje. Abayoboke ba M23 bayobowe na Makenga batangiye gukora udutero shuma hafi y'umupaka Congo hana n'u Rwanda na Uganda mu gace ka Bunagana. Ibi byatangiye mu kwezi kwa 9 umwaka ushize. Ikibazo umuntu yakwibaza ngo kuki byatangiye mu kwezi kwa 9 umwaka ushize?
Ikibazo kiri hagati y'ibihugu byombi hashingiwe ku byo buri gihugu kimwe gishinje ikindi ntabwo ari gishya. Impuguke Stens yasobanuye impamvu umutwe wa M23 leta ya Congo ishinja u Rwanda gutera inkunga ya gisirikare wakomeje kugaragara uhanganye na leta ya Congo, ndetse anagaruka ku mpamvu ibibazo byatangiye mu kwezi kwa 9.
Well, I think there's two main reasons. In part, as I just laid out, the M23's problems had never been solved. And so they wanted to push their own...
Ntekereza ko hari impamvu nyinshi. Nk'uko nabivuze, nuko ibibazo byabo bitigeze bikemurwa. Bashyize igitutu kuri leta kugira ngo ibyifuzo byabo bisubizwe. Hanyuma hakiyongeraho komisiyo yashyizweho yo kurwanya imitwe yose yitwaza intwaro mu burasirazuba bwa Congo, harimo na M23. Icyo nicyo numva gishobora kuba ikibazo nyamukuru gituma M23 igerageza gushakisha ejo hayo hazaza. Ikindi gishobora kuba kiri inyuma y'ibi ni ibibazo bya politiki y'akarere, aho n'ubundi mu kwa 9 k'umwaka ushize Felix Tshisekedi yasabye ubufasha igisirikare cya Uganda ngo kijye kubafasha mu bikorwa byo kurwanya imitwe harimo n'uwa ADF urwanya Uganda. Ibi ni ibikorwa byatangiye hagati y'ibihugu byombi umwaka ushize. Nyuma y'amasezerano y'ubwumvikane hagati ya Uganda na Congo mu bikorwa bahuriyeho byo kurwanya umutwe wa ADF n'indi mitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Congo muri operasiyo bise Shuja. Ibi bishobora kugira ingaruka mu karere. Wibuke ko u Rwanda na Uganda byagiye bigira ugushyamirana na Congo mu bihe bitandukanye ku butaka bwa Congo hagati y'umwaka w'1999 n'2000. Bivuze ko ubu kuva Uganda igiye muri Congo, u Rwanda rwibajije impamvu bakoze ibi, ruvuga ko bikozwe mu nyungu zabo.
Bimwe mu bibazo byabajijwe Stens n'abakurikiye ikiganiro ni uruhare ruvugwa rwa bimwe mu bihugu byo mu karere nka Kenya muri intambara ishyamiranije M23 na Congo. Mu gusubiza, Stens yagize ati:
Kenya is an actor now. It's never been an actor or very rarely been a very, it's been a very marginal actor until now in the Congolese conflict.
Kenya irimo ariko ntabwo yigeze igaragara muri ibi bibazo mbere. Mu minsi ishize perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yatumiye impande zombi mu biganiro mu kwezi kwa gatanu, kandi n'ubu ikomeje kugira uruhare mu gushaka amahoro. Ntekereza ko Kenya iri mu mwanya mwiza wo kugira uruhare rukomeye cyane mu bijyanye n'ubukungu bw'akarere. Nk'ubu ifite banki nini yitwa Equity inakorera muri Congo.
Impuguke Justin Stens asubiza ku kibazo cyaba nk'umuti hagati y'ibibazo bivugwa hagati y'u Rwanda na Congo. Yavuze ko kuba u Rwanda rwarongeye gufungura ambasade muri Congo na Congo nayo ikagira ambasade mu Rwanda ari ikintu cyiza, ariko yongeraho ko ibihugu byombi bigomba kubahana ndetse bikubaha n'imipaka ibihuza.
I think some of the way, you know, part of this process has been successful. Rwanda reopened an embassy in the Congo. The Congolese have an embassy that's
used. Imirwano imaze iminsi ihanganishije umutwe wa M23 na Congo imaze guhitana abantu benshi. Ku rundi ruhande, imiryango itabara irimo na HCR ivuga ko abasivili barenga 172,000 bo mu burasirazuba bwa Congo bamaze gukurwa mu byabo, abandi babaye impunzi mu bihugu bituranye birimo Uganda. twabibutsa ko ubwo Perezida Felix Tshisekedi yageraga ku butegetsi mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2019 yumvikanye avuga ko azakora ku buryo yubaka ikiraro cy'amahoro hagati y'igihugu cye n'ibihugu bituranye ariko siko byagenze.
Ako kazi ki mumaze kukamenyera na kaduteguza ikiganiro muri isanga ikiganiro tubagezaho buri munsi kuhera isa 10 kugeza saa 11 z'umugoroba ku isa y'Ikigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi. Ku munsi wejo tubategura iki? Oriani Tangishaka turi kumwe ku murongo wa telefoni. Oriani, abakunzi b'ijwi rya Amerika bitega iki ku munsi wejo?
Urakoze cyane Digwema, nkuko bisanzwe ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Ejo tuzokwihweza ibyo ishyirahamwe Semabu mu Burundi, ishyirahamwe riharanira ineza ry'abagwayi mu Burundi, rivuga yuko hariho abashika kuri 70 abakenyezi 70 bakize mu bitaro bikuru bya Bujumbura ariko badashobora gutaha kubera batashoboye kuriha amafaranga bivurije ko. Nicyo kibazo tuzokwihweza ejo kumwe n'ishyirahamwe Semabu.
Ikibazo gikomeye cyane kiremereye abo bafatwa bugwate kubera kutariha. Oriani Tangishaka, ndagushimiye cyane.
Urakoze cyane Eddie.
Dukomereze mu Burundi. Mu rwego rwo gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu, Uburusiya bwatangaje ko imfashanyo yabwo ku Burundi iri mu nzira yerekeza muri iki gihugu. Iyo mfashanyo irimo lisansi, imiti n'ibindi. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver. Niyo nkuru
Uselukira Uburusiya yatangaje ko ubu igihugu ciwe kiriko kirarondera abandi bagenzi ku migabane itandukanye y'isi kuko abanyaburaya n'abanyamerika batagicana uwaka. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, ambasaderi Valeri Mikhayov yavuze ko muri iyo ntumbero imfashanyo irimwo n'igitoro iri mu nzira iva mu gihugu ciwe ija mu Burundi. Mu ijwi ry'umusubiramwo mu Gifaransa, Valeri Mikhayov yagize ati kuvyerekeye imiti myinshi kandi y'ubwoko butandukanye twarungitse ibiganiro hagati y'abahinga bacu n'abo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi, birabandanya kugira ngo izoshike neza kandi bibaye ngombwa haze n'igindi. Ndetse abahinga biwacu bazoshika ngaha vuba. Turashaka kuzoca dushinga ngaha n'ikigo cyo gupimiramo imiti n'ingwara zitandukanye kugira ngo izo ngorane z'inzira ntizizosubire kubaho. Nibyerekeye igitoro ni nkuko, nico kimwe n'umwavu w'ikizungu w'uburimye. Vyose bizoshika ngaha neza, abanyaburaya badufatiye ibihano bari biteze ko bahungabanije inzira zose ariko bari henze kuko umuti w'ico kibazo waratowe. Uburusiya ntibwavuze amaritiro y'igitoro canke ibiro vy'umwavu n'imiti bigize iyo mfashanyo. Gusa uwubuserukira mu Burundi yemeje ko ari ku rugero rw'ivyo Uburundi bukeneye kandi bwasavye kugira ngo bwikenure. Ico gihugu cemereye imfashanyo Burundi carafatiwe ibihano n'ibihugu vya Rutura, vya Buraya na Amerika kubera intambara cagavye kuri Ukraine kuva mu kwezi kwa kabiri. Uburundi nabwo bwariko buranagura imigenderanire n'Uburaya, ndetse umushikiranganji w'imigenderanire Burundi n'amakungu Albert Shingiro yavuze ku ndwi iheze kw'iyo migenderanire isigaye yifashe neza. Umwe mu banonosoye ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu yabwiye Ijwi ry'Amerika ku bucuti bw'Uburundi n'Uburusiya bushobora gusubiza ibintu inyuma. Gervais Nibigira:
Tavyerekana yuko umunsi rero igihugu cy'u Burundi cuba caravye inyungu zihuta zikeneye ku gihugu cy'u Burusiya. Rero bishobora gutuma rero haba imigenderanire itari myiza hagati y'u Burundi hamwe n'ibihugu bigize iyo miryango umwe bwa Burayi cyangwa n'ibindi bihugu usanga uyu munsi bishyigikiye ibihano. Byerekana yuko uwo munsi rero igihugu cy'u Burundi gikeneye rwose Burusiya gusumba igihugu bindi baba basanzwe bafitaniye imigenderanire.
Yamara aragwa akagaruka akemeza ko igihugu cyose gifise uburenganzira bwo kugirana imigenderanire n'uwo gishatse hashingiwe ku nyungu z'impande zose. Mu kwezi kwa kane Uburundi bwari bwashigikiye intambara muri Ukraine mu kwiyamiriza ibihano ibindi bihugu byafatiye Uburusiya mu kucirukana mu nama nkuru ya ONU ijeru agateka kazi na muntu. Uburundi buri mu bindi bihugu 9 byashigikiye Burusiya arivyo Algeria, Congo, Centrafrica, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Mali na Zimbabwe mu gihe ibindi 2022 vya Afrika vyashimye kwinumira abstention mu gifaransa. Gervain Bigira asanzwe ari mu mashyamwe harane agateka kazi na muntu abona ku Burusiya bucaka gushimira Uburundi.
Umunsi Burusiya bwasubije mu ndumane igihugu cy'u Burundi kubera babajyamye ko bakeka no bahagaze ku mugaragaro uburusiya bucabwereka yajya bihugu bya Burayi bati cyo tafise abantu badushikiye muri ibyo bihugu musanzwe mfite nimigendanire.
Ubuserukira uburusiya mu Burundi yanabajijwe ikibazo cerekeye abanyeshuri b'abarundi biga muri icyo gihugu bakunda gutogwa ibiziga atawuzi icabishe. Mu myaka 2 iheze hamenyekanye abanyeshuri 4 batowe bitavye Imana. Uburusiya burahakana ko ataruhara rubifisemwo. Ati ndemeranya namwe yuko bibabaje cane, ariko twebwe twibaza ko bitumwa no kuticungera neza kwabo banyeshuri, kuko kenshi amatohoza yerekana ko baba barenza amategeko haba mu kuja koga ahantu hatemewe canke gusohoka amasaha yarenze canke kurenza urugero mu binyobwa bihereza. Ibyo byashika no mu bindi bihugu haba mu Bufaransa n'ahandi. Icyo twokwizeza nuko igihugu cafashe ingingo zo gucungera umutekano muri ibyo bice bikunze gutogwamwo ibiziga by'abanyeshuri. Yamara n'ubu ndasubiramo ko umuntu ari bugicungera ku gite ciwe. Uburusiya bwemeje ko naho ibihe bitoroshe buzobandanya bufashanya n'ibindi bihugu bitandukanye bya Afrika bivyifuza. Bwemeje ko ibi umukuru w'igihugu Vladimir Putin aheruka kubituma utwara ishami ry'ubumwe bwa Afrika president wa Senegal Macky Sall mu rugendo yagizeyo mu ntango z'uku kwezi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence ya Rwanda.
Shuti mwari muduteze amatwi mu kanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu kuri uyu mugoroba, ariko mbere yuko dutandukanaho tubibutse ko umujyi wa Bunagana uri mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo waba wigaruriwe n'inyeshyamba za M23. Abanyekongo bahunze ari benshi berekeza muri Uganda. Umutwe wa M23 mu kanya umaze gusohora itangazo wemeza ko wigaruriye umujyi wa Bunagana guhera mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Muri iryo tangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi w'uwo mutwe Major Willy Ngoma, basabye President Felix Tshisekedi guhagarika intambara yabashojeho akemera bakajya mu biganiro. Ubushyamirane bushingiye ku miryango gakondo bumaze icyumweru mu ntara ya Darfur muri Sudani bwahitanye abantu 100. Israheli yasabye abaturage bayo bari muri Turukiya gutahuka bidatinze, abifuza kujyayo nabo ibagira inama yo kwirinda mu mbabarire. Naho muri Burkina Faso, abasirikare bakuyeho guverinoma yatowe muri demokrasi mu ntangiriro z'uyu mwaka bavuze ko bashobora gukora neza umurimo wo guhagarika urugomo rw'abarwanyi b'abajihadiste rwogoje igihugu. Nyamara ibitero byo biracyiyongera muri iki gihugu. Shuti mwari muduteze amatwi, aha rero niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire mwebwe mwese mwari muduteze amatwi. Dushimire Engineer Cornelius wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Dieudonne Cyubahiro wamfashije kwegeranya aya makuru. Muri studio ya gatanu i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.